igitigi ntabandi ukaca barundi bose bugaraniwe mu Rwanda ntitwashoboye kukimenya gusa ubuserukizi bwa Burundi mu Rwanda bwemeza ko ababwituye bashaka gusubira mu gihugu bari hagati ijana na 30 n'ijana na 40 ambasade ivuga ko byumvikana ko ari benshi kurusha bo kuko hashobora kuba hari abatayituye abo nabugaraniwe mu Rwanda kuva mu kwezi kwa gatatu imipaka y'ibihugu byombi yugawe kubera ikiza cy'umugera wa corona bagezwe ahanini nabaje kwivuza abari mu kazi bafise n'uruhusha rw'akazi abari kuramutsa imiryango yabo hamwe n'abari bahaciye bavuye mu bindi bihugu mu kwezi kwa gatandatu guheze abo barundi baragiye kwitura ubuserukizi bw'igihugu cyabo kugira ngo bubafashe gutahuka ambasade yarabakiriye ibaka n'amafaranga 800 yitike kuko bari gusubira inyuma n'imodokari yamara inyuma y'ukwezi kumwe ambasade y'u Burundi yarabahamagaye ibabwira ko leta y'u Burundi yanse gutanga uruhusha rwihariye kugira ngo bajabuke umupaka amafaranga yabo barayasubijwe ubu aho baba mu bice bitandukanye by'igisagara cya Kigali bavuga ko ingaruka mbi zatewe n'icyo kibazo ari nyinshi kubera umutekano wabo bamwe muri bo badusabye kutabavuga amazina
urabona iyo bakurije kuja mu gihugu cyawe kandi barusanze fise igihe watekanije cyo gusubira inyuma haraburiza iby'amafaranga kabura uburyo bwo kubaho hariho benshi bari bafise ubuzi twatakaje ubuzi tubayeho nabi tumadusaba indaro gusanga uri uragurana umuntu uragurana umugenzi ariko n'ubu twaherewe nta kimwe dufise umva rero tuguma dusaba yuko twunganirizwa bakatabikora tukagenda kuko urumva ntabwo twe twahunze twaje tuje ku bintu bizwi
ubu ndetse hari n'abamaze kwitura igihugu cy'u Rwanda basaba ubuhungiro
abandi Burundi ngo barabyase sinzire ko ashaka ko tuguma turi impunzi hari wabwo twese tuzamusaba ariko twese tugiye gutanga kusaba kuko urumva none twabaho gute oh ata burenganzira bwo kuba mu gihugu ufise ubu twaragiye gutabaza igihugu cy'u Rwanda cyatwakiriye FEMA kime cyatubwiye ati ingurane zanyu turabizi ni mwe murarindira natwe tuzohava tugenda gusabwa ubuhungiro kandi twaza ko bazatwakiye kuko twagize ingorane urabona nk'ubu wuye Burundi bwaciye buvuga ngo twebwe ntibatuzi iyo bamaze kuvanga ngo ntibabazi tuzava tugira n'umutekano muke aho tuzasubira hariya iryo gituma rero benshi batangiye kuzarasaba bagume ngaha
icyo kibazo cyatumye imiryango icikamo kubiri uwo mugabo yaganiriye n'ijwi ry'Amerika ari Bujumbura umugore wiwe yugaraniwe Kigali mu gihe yari yaje kwivuza uretse ko amaze gukoresha uburyo bwinshi mu gutunga imiryango ibiri iri mu bihugu bitandukanye no gutunganya urugo ari wenyine si cyoroshe
urugo ruvuze ina rugo amezi atandatu urugo rurimo umwana kumabaza mama rihe bakavugana ku telefone ni ndagukumbuye uzaza ryari nkaje ngiye ku kazi akavuga ati wantaye guma ngaha muhira tugumane hanyuma ugasanga umuntu afite n'akazi bisaba yuko atahabona gorovye ugasanga umwana yashavuye nagira ngo nduze ruguru mu by'akazi umwana akababara ubwiza urataha akagira ngo wowe ngo uyu munsi ngo nawe wantaye urumva ko nkuko ucumiye ngo umubyeyi yaramutaye mu byo gutunganya urugo naho nyine biravuna hana twari twarumvise ngo bagerageje leta y'u Burundi igomba kuserukiza ubwo Burundi mu Rwanda bwabasabye biyandikishe baratanga n'amahera yo kuzoza haheze ukwezi kurenga ni tuziyo byahereye
Jean Claude Karegwa ndenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatangaje ko kugira ngo abo Barundi bazotahukanwe bizoca mu nzego nyinshi harimo n'iz'umutekano ijwi rya Karegwa turekesha abagenzi bacu bi radiyo ry'Abongereza BBC aho yabivugiye ku munsi wa gatandatu uheze
abo bantu wumva nibaba ari Abarundi none nibaba bagomba gutahuka hariho iyo nzira umuntu acamo ukuja mu gihugu nizo zirategerezwa gucamo kandi hariyo yavuze iki kiza karanda cya corona abo bantu tugira imana bari mu gihugu kirimo abantu cyurana amategeko ya OMS nihagera bazogaruka so kubangira rero haba hari ibindi biriko birakorwa mugabo bantu nibafatwe nk'impunzi abo bantu ntabonzi gusa mvuze nibaba bariho bizoca muri izo nzira zose ushanzwe amagara y'abantu bukorane bw'imigenderanire nubwo umutekano hanyuma bagaruke
u Rwanda bwogo ruratangazwa n'ingene igihugu canka kwakira abanyagihugu bacu Dr Vincent Biruta umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu yavyishuye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kundwa iheze abajijwe kugira ico avuze ku birego vy'u Burundi bavuga ku Rwanda rwabujije impunzi gutahuka
biratangaje kumva u Rwanda rushobora kuregwa ko rwafashe ubugwate impunzi mu gihe hano hari abarundi bahamaze iminsi bageze ku 136 baje mu buryo butandukanye, bamwe bari mu ngendo igihe imipaka yafungwaga, bamwe bari baraje kwivuza hano, basabye gutaha i Burundi barabangira bamaze iminsi baraha, ndetse na ambasade yabo hano yaje muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga usaba ko twabafasha ngo batahe, turabikora ariko Burundi mwanga kubakira. Kumva rero bitangaje ko bamwe twaba twarafashe bugwate, abandi nabo bakaba badashaka kubakira, aribo banahaye n'uruhushya rwo kuba baza hano ku mpamvu zitandukanye harimo n'izo kwivuza.
Iki ni kibazo ubwa mbere cyari cyatewe n'umugera wa corona, ariko mu nyuma gihinduka icya politike n'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ibihugu bidacana uwaka kuva mu mwaka w'2015. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.